Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwabonye butandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika murayikurikira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bifurije wa gatandatu muhire mwe mwese banywanyi bacu. Muri uyu mwanya tubafitiye amakuru ya karere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru. Bamwe mu Barundi baba mu bihugu by'Uburayi, cyane cyane ab'impunzi kandi by'umwihariko mu Bubiligi no mu Buholandi, bahangayikishijwe cyane n'impfu bavuga ko zidasobanutse za bamwe muri bo. Uruheruka n'urw'umukenyezi wishwe ku wa kabiri w'iki cyumweru mu Bubiligi. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Inkuru z'urupfu rw'umufasoni Rose Ndayishimiye umurundi kazi zatanguye kuvugwa ku munsi wa mbere w'igendwi. Bukeye izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu c'Ububirigi mu gisagara ca Charleroi ku birometero hafi 60 uvuye ku murwa mukuru w'Ububirigi i Bruseli. Abamuzi bavuga ko uwo mukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri icyo gihugu avuye mu Burundi. Mu itangazo igipolisi cyaseguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'Abarundi babana hafi. Ikinyamakuru candikirwa mu Bubiligi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukogwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka. Ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi cyatangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemo kuramukanya. Uwo n'umwe mubegereye uwo muryango wa nyakwigendera.
Polisi yamubwira ukuntu byagenze, baca bambwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga. Twamusanze ari ya longe muri chambre yambaye neza, impuzu yari yambaye, ariko manton yiwe niyo yari yakuye. Bigaragara ko yari yaje nyine aje gufasha umudamu kugira amufashe amasuku n'iki. Kandi polisi yatubwira ati yapfuye mu maprès-midi.
Ibi byateye icuka kibi mu Barundi baba muri icyo gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu bya Buraya. Mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri icyo gihugu. Inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu c'Uburande mu gisagara c'Inahe. Uwa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo byerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu Barundi baba mu Bubiligi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera n'abo bagendana. Umumenyeshamakuru Josephine Johnson Nkunzimana n'umwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana abantu baraja mu mamanza, ibyo byose tujamwo ni risiki. Kubera ntubuze umuntu muri kumwe hama ngai buraya ntihandi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe, ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera bakure ukagenda ukanarara. Umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kurara, umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kwicara n'abandi kandi yaragiye kuryoherwa. Ubu ni kwicungera abo bagendana, umuntu akaraba ahaja, umuntu akaraba icyanwa, icyo afungura, urumva ntitwijajare.
Abo Barundi bavuga ko agiye kuba ukwinubana kwinshi. Ibyo bikunyurwa n'uko bamaze igihe bite ku burozi bw'abarungiye kwa buvuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyeshamakuru Bobo Rugurika aramuye radio RPG imwe muzatuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiro muri icyo gihugu yeruka kuvuga ko afite amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze, harimo abamenyeshamakuru, abaranye agateka kazi na muntu, abanye politike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye. Nawe nyene yavuze ko afite amakuru akwiye k'ubutegetsi bwo mu Burundi bumurondera hafi hejuru. Kuva ku nduheze Bobo Rugurika ashize ahabona ayo makuru, ntawe uragira icyo yavuze ko ku ruhande rwa leta y'u Burundi Burundi yamara mu kijyano giheruka n'abavugizi b'inzego za leta ibiro byo mukuru w'igihugu byashekirije ko abikeka uburozi canke isano ari urukurukuru ico bikoze no mu rubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirirwa igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose ubushinjacaha bwagirije arengiyo mebunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimo gukoresha abapfumu n'uburozi umwe mu barundi bari hanze yatubwiye ko ico cyonyine kigaragaza ko ico kigwanisho cy'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi 2015 hari abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunze baba canke ko kanaka ari wari ubwo bwikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga ba menshi muri bamwe mu barundi baba muri ibyo bihugu cane cane bya Buraya
nta mwongo buri sato bidahitswe abo bose tugendana se bo beza kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda abantu bari ngaha barangaje abandi barahunze ingorane izincanye ziriye biratangaje kubona hoba hariho basaka kwica umuntu yamaze guhunga aho wamuhungiye abari ko asubira kugusanga je nibaza ko ubuya ntatwe dukuye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora
igipolisi cy'u Bubiligi cyarafashe kirafunga umugore wo mu rugo nyakwigendera yatewemo ari kiziga umugabo wiwe aratidegenza kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja gusakiwe igipolisi cyatangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bizokwerekana neza ingene umurundi kazi yishwe n'imvo zatumye agandagugwa nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tujye muri Kenya. Ejo kuwa gatanu Abanyekongo batavuga rumwe na President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bahuriye i Nairobi maze batangaza ko bashyizeho urugaga rwo kumurwanya barwise Alliance Fleuve Congo rurimo imitwe ya politiki imitwe y'inyeshyamba n'amashyirahamwe yigenga. Umunyamakuru Eloge Wilika neza yarabikurikiranye.
Mwiganiro cha mbere yahaye amenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi kuri uyu wa gatanu Corneille Nangaa yavuze ko muri Congo imirwi yitwaje ibirwanisho ikorana n'urwo runani rushasha ari mu ntara za Ituri kivu y'ubumanuko iy'uburaruko muri Manyema Province Orientale muri Rusangi kugera muri Katanga. Yatangaje ko hari imigambwe 17 na n'izi migambwe zitatu zimaze kuja kandi muri urwo runani ariko irinda kudondagura amazina kubera imbo z'umutekano muri kino gihe. Iruhande y'imirwi kandi yemeje ko hari amashyirahamwe menshi yigenga amaze kwemera gukorana na Alliance Fleuve Congo hamwe n'abantu bakomeye bajejwe amabanga muri Congo bagera ku 267 kubw'urwo runani n'amamiliyoni y'abanyekongo ruvuga ko ari inyuma kuva ku itariki ya 20 uku kwezi yatorwa canke adatorwa President Felix Tshisekedi nazo bagifatwa nk'umukuru w'igihugu.
La question des élections ne nous concerne pas de toute façon. Nous savons qu'il n'y a pas élection et nous ne sommes pas concernés par cette démarche.
Ikibazo cy'amatora ntikitwereke turazi ko ata matora hari kandi ntibituraba izayo arazi neza ubwiwe ko izi ariko arakora ari ibirungo byo gushikana Congo mu kuzimu turamugabishije rero ko guhera itariki ya 20 ku kwezi atazongera gufatwa nk'umukuru w'igihugu.
Il ne sera il n'est plus considéré comme président de la République.
Ijwi ry'Amerika ryabajije Corneille Nangaa niba ihuriro rishasha ridashobora kongera ikibi mu kindi kubera ririmo imirwi yitwaje ibirwanisho.
Lorsqu'on parle des mercenaires ou des groupes armés, c'est la création de Tshisekedi. Il a fait de la guerre un fonds de commerce, un business.
Iyo tuvuga abacangero cyangwa imirwi irwana n'ibintu Tshisekedi yatanguje intambara kuri we n'ibyashara kandi abacancuro niwe yabazanye imirwi y'abarwanyi iri mu buseruko bwa Congo n'urudavage rw'amabi yose harabahamagawe abizanye imirwi yishinze ubwayo inkozi z'ikibi nizo zose Tshisekedi akabireka agahombo kakaba ku gisirikare cya Congo yarasuzuguje igitoda ewe yaragisuzuguje ku buryo kubwiwe n'abandi baza kurwanira Congo. Nicyo tuvuga ni ugushayura igihugu mbega ibikorwa byacu bizotera umutekano muke turi mu mutekano muke haraheze igihe ibikorwa byacu ni ibyo kunagura igihugu uko kinagura nako bica mwumvikano hagati y'abantu mu bumwe bw'abakongomani.
La cohésion nationale
Perezida wa Kongo ariko yitoza mu kiringo kigira kabiri ntahakana ko adakorana n'imirwi y'abarwanyi mu mpera z'indwi iheze ari muri kivu y'ubumanuko n'uburaruko yasubiye kwemeza ko azobifashisha kugira akingira igihugu ciwe
arme na biso ndenge boyebi ezali infiltre
kuko mubizi igisirikare cyacu cyarakengewe cyabaye infiltre kuva kera bivuye mu kugihuza ibintu byose twagiye dukora nibyo byinjije umwanzi mu gisirikare ariko ubu twatangiye kubakuramo ubukeye niyo mpamvu bamwe muri bo bahunze ubu bagiye mu ma 23 ariko buke buke baragenda barangira rero abasigaye abazalendo barimo na mayimayi twese tuzafatikanya mu kurwanirira Kongo
twabajije nanga ingene yihakanye we yashyize ku butegetsi mu 2018 igihe uwo mwaka yari umukuru w'urwiseni utegura amatora.
La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternative.
La République démocratique du Congo n'est pas une démocratie. Quand il y a une démocratie, il y a une démocratie. 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 Harinye jambi hari nubugombe bwa kiseke dubwiwe yasinye amasezerano n'imirwi myinshi harimo na M23 n'umuntu atubaha ibyo yemeye yananiwe ku mpande zose izo byatumye inzego z'igihugu zisa n'iziroye mu ikonji ahubwo rimwe na rimwe umengo nta nizibaho ibyo rero bigatuma haba ubuhojojo bw'imihari irwanya ubutegetsi.
Son échec a fait que non il y ait faillite de l'état, faiblesse de l'état, sinon absence de l'état. Et c'est ce qui génère les groupes armés.
Ikibanza nanga yatangarijemo ivuka ryihuriro Alliance Fleuve Congo nicyo mu 2018 President Tshisekedi na Vital Kamerhe bari batoye kugira batangaze ubwiyunge bwabo muri politike. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikira no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Nyuma yayo makuru yo mu biyaga bigari, noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murundi urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira genocide n'ingengabitekerezo yayo rurasaba leta kwemeza ko ubwicanyi bw'umwaka w'1972 bwahitanye abahutu kurusha abatutsi ariho nyabwoko. Eroje wirikaneza
mu itangazo yasohoye agasomera mu mpera z'indwi yamenyesha makuru babikeye mu binyamakuru bikorera i Bujumbura ijwi rya Amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikabimenya kuri uyu wa gatatu. Jean de Dieu Mutabazi, umukuru w'urwo rwego, yibukije ku cyaha cya genocide. Yasiguye ko Burundi buri mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini za Afurika byasinye amasezerano yo kurwanya genocide n'ivyiyumviro byayo no gushyiraho inzego z'igihugu zo kurwanya icyo cyaha. Kubwiwe ko na haheze imyaka ibiri inama nshingamateka n'inkenguzamateka zemeje ko ubwo bwicanyi batwa nkiho nyabwoko, hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza.
Turaze ko ishyirahamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo iho nyabwoko ku baherero n'abanamazi bo muri Namibia, mu nyuma yaho yemeza iho nyabwoko ryagiriwe abayahudi, ijy'aba armenye n'iry'abatutsi bo mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1992 no mu 1993 ryabaye ubunyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Nkuko mu rwisede wabyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya no gukumira genocide rwatanze leta kwemeza iho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe mu 1992 n'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu ari ihunyabwoko ryakorewe abahutu.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada.
Ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu kwa cumi na kabiri muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye Collectif 1972 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka perezida w'u Burundi kutorangira ngo Emmanuel ntishike ataremeza ivyemewe n'inama nshinga mateka be n'abamurwa witwa ngo ni ukuvuga ukuri no kurekuranira data wa Andre Sever muri cha kinyoma washikiriza ukavuga ngo irindwi na kabiri kujya ariho nyabwo kugomba kumara abahutu. Ariko hampande y'ibyo ntawereka kwibutsa kandi ikindi kintu gihambaye yuko Jean de Dieu Mutabazi yariwe mukuru mu arongoye GDB yakukiye umugambo wa FDB imwe yarangwa no kunyuruza no kwica abatutsi benshi.
Jean de Dieu Mutabazi rya Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyo atubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri iri tangazo n'ibyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada. Gusa yasabye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri icyo gihugu na Amerika abagize imvugo z'imurwano.
Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ibyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi.
Nata muntu cyangwa ishyirahamwe Mutabazi adoma ku rutoki Nkurunziza twara ASA Genocide Canada yibaza ku ishyirahamwe ryiwe riri mu yashatse kuvuga.
Twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo natwe yibwe ASA Genocide Canada naho twebwe ubundi mu myaka 2023 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu taragwanka twigera twigisha ahubwo twebwe ico tuzi twibaza duhora niko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakoze ihunyabwoko ry'abatutsi no kuvuga FDW yavuye bya CNDD-FDD kandi bakaba batarigera babihanikwa naho badumwe kurutoki n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Tukibaza kandi yuko nicyo bagituma ari natwe biba yaravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tutuma urutoki kugahomera bunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo zije gufasha abariko bakora ihunyabwoko ry'abatutsi muri Congo.
Mu mwaka uheze Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ku bwicanyi bw'igihumbi 1972 bwo kwitwa ihunyabwoko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere byakahise.
Uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
cyahanze mushano icegera cy'umukuru wa ASA Genocide Cirimoso ari mu yamushimiye cyane mugabo n'ubu basanga ikizokura impari ari abahinga ba ONU
iba severe siba n'izindi nzego zemeza zo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri ONU. ONU bayitinyira iki?
Nahababoboye mu rwisevere ho kunwanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya genocide batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ari ho nyabwoko nkuko babisabwa n'amashyirahamwe bavugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi bohotera kiremwa muntu no mu itangazo rya Mutabazi niko byanditse. Eroje urika neza iru rya Amerika.
Banki Nyafurika y'iterambere yahaye u Burundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'Abanyamerika no kuvuga hafi miliyari 200 by'amarundi y'amafaranga azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero 650 uzahuza ibihugu bya Tanzania, u Burundi na Congo. Pierre Claver ni nguru.
Ubwo buryo bwa Tanzania ni banki ya Afrika ijejwe iterambere bwemejwe n'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki ya Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire. N'amafaranga azotuma igice cya kabiri cy'inzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu cya Tanzania gushika muri Congo iciye mu Burundi kibandanya. Umusesenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Rieven yo gusenga yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura abona ko u Burundi buzohungukira byinshi cyane cyane mu byerekeye urudandazwa.
Ni ikintu cyiza rwose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva ku kivuko cy'i Dar es Salaam ahasanzwe haca ibice hafi 80 by'idandazwa cyinjira mu gihugu cy'u Burundi hariho ibirometero 3000. Ibyo birometero 3000 iyo babwiye n'imodokari barateba cyane mu nzira ugasanga ibidandazwa bidushikiye bitevye. Tumaze kuronka rero iryo barabara ry'indarayi gushora hanze canke gusomera hanze ibidandazwa biza mu gihugu bizonyaruka.
Hatagiye kanjwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ibyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora, Kigoma, Uvinza, Maragarazi gushika imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukugwa ubutare bwa nickel. Uwo musesenguzi mu by'ubutunzi avuga ko n'icyo gisata kizatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu.
Ikigira kabiri nuko iryo barabara rizodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa imusongati hamwe n'ubundi butare busa igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi. Ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazwa bidushikira bizimbutse. Uburundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70 miliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi. Rero mu gihe bizaba byakunze ko turonka ingene tuzana ico gitoro biciye mu barabara ry'indarayi isoca biva mu mwanya muto gutyo ntihaze harabaho ibi vyuko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri ata gitoro turiko turaronka neza.
Iyo nzira izohuzwa n'ikivuko cha Dar es Salaam kiri kwibahari ya Indiano ku murwa mukuru w'ubutunzi muri Tanzania. Uburundi buzohabwa ingabire yayarenga imiliyoni 98 z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi 278 y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84. Uwundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Uburundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisasa c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu. Ivyo bigatuma amashirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu. Kubwo muhinga yigisha no muri za kaminuza Uburundi bwari kuronka menshi iyaba byitunganije neza. Ni mu gihe igihugu cya Tanzania cahawe hafi imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560. Naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro co kimwe na mugenzi we ajeje inyubako ibikorwa bya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane barashima iyo mfasha anyasangiwe n'ibihugu bibiri bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Kubwo bushikiranganji uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe n'iyo ntambwe y'Ibanki ya Afurika ijeje iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke. Bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu n'akarere. Uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi 3 z'amadolari ya Amerika. Uburyo busigaye kuboneka nubwo kubandanya iryo barabara ry'indarayi kuva imusongati guca Gitega no mu Cibitoke gushika ku mupaka w'u Burundi na Congo ibuvira mu buseruko bw'ico gihugu. Yamara Ibanki ya Afurika ijeje iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye. Bitegekanijwe ko iryo barabara ry'indarayi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri ku Gisenyi yahisemo kutaburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 18 bikorwa by'icarubozo mu magereza inkuru irambuye ibitwagira ubusa.
Umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza rw'abagabo nyuma y'impaka ndende kubaburanya impande zombi. Muru rubanza kwisonga habanje gutabwa muri yomba abagabo 9. Ubushinjacyaha bwatangaje ko ari abagabo 18 barangajwe imbere na Inosaka Yumba warukuriye gereza ya Nyakiriba irubavu ku Gisenyi. Bose kimwe n'abadahari ubushinjacyaha bubarega ibyaha by'icarubozo byabyaye impfu za hato na hato. Aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha. Bamwe mu bare guhereye kuri Kayumba ufatwa nka kizigenza witinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku Gisenyi bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana kwabo. Mu badahari ubushinjacyaha buvugamo Auguste Munyaneza n'undi witwa Maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihisha ubutabera. Humvikanye kandi ko uwitwa Emmanuel Byinshi na Pascal Nizeyimana batita by'ubutabera kandi ko bari mu buroko. Kuraba hiyongera habandi Silver wihoreye Kevin Kaneza na bagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kwiregura. Ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahiriza amategeko. Abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa. Kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri uru rubanza kuri Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe iyicarubozo. Rugasaba ko hatabaho gutandukanyiza imanza kuko byazagorana mu kugena indishyi. Ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'iyicarubozo bakoze mu bihe bitandukanye. Nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo. Urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata itariki. Umucamanza yanzuye ko gutandukanya izi imanza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'uru rubanza. Yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'uru rubanza. Mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya Nyakiriba hagati y'umwaka w'2019 2022 abafungwa bakubitwaga bamara gupfa abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni. Ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye. Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Peter niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu mwaka w'2020 afungiwe i Nyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno. Ashinjwa ari umuyobozi wa gereza wungirije Auguste Uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise. Abaganga bemeje ko Ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya 80%. Muganga Theoneste Niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'2023 ariko ntiyabigeraho aregwa ibyaha bya genocide bamukatira gufungwa imyaka 15. Mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'iyicarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe. Inyakiriba Niyitegeka yahabaye imyaka isaga 4. Ari mu bavuraga Ndagijimana nyuma asohotse aza gushinga umuyoboro wa YouTube acishaho video igaragaza ibikomere bya Ndagijimana. Niyitegeka akavuga ko iyo video yagize ingaruka.
Babonaga batabyitaye ibi bintu kuko nari maze gusohora amavideo menshi cyane bivuga ibyo bintu. Wenda hari ntiwamenya ukuntu bakora wenda bari bakibyigaho iriya yabaye nk'imbarusa speciale irangiza ibibazo byose.
None se umunsi bakubise huriya bavuga ko baciye ikibuno warabimenye?
N'abantu twabanaga n'ibintu byabaye ku mugaragaro none na directeur akoresha inama n'abarabivuga nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriya.
Kuri Niyitegeka hari ibyo asanga bitumvikana.
Ariko ikindi gitangaje ni uko abashinzwe kumuvura bo basivile aribo bagombye kuba barabwiye ribu kera imyaka n'imyaka akayitungira agatoki bati dore ibyabaye ibingibi. Byumvikane ko nabo ni abafatanyacyaha mu iyicarubozo ryabereye hariya. Abakoze iyicarubozo ni benshi barikorera abanyururu.
Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yakunze gutunga agatoki ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza yo mu Rwanda. Ni ibirego u Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta kizi iyo miryango yarubonaho. Urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Ekwa Jirusa Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye ko mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ikitagutura ugitura amaguru. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube kuri VOA Radio yacu. Mukanya gato cyane murakurikira ikiganiro cy'umuziki. Maze rero mugire weekend nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakamba.